iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Tuvutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave, ubu mutwumvira ku metero 19 canke metero 22. Mu Rwanda naho muriko mutwumvira kuri metero 104 n'ibice bitatu kuri FM canke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri site yacu ya internet ni voa.com. Ikaze mwese ku makuru yo kuri nosa.
Nubamenyesha nk'uno munsi ugiye kuraba turabona neza yuko umuyaga nkuba regidezo no munsi ishobora kwikora ko bikenewe ari mwinshi gusumba abawurondera ibiharuro birabyerekana.
Uwo ni Kome Manirakiza, umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka mu Burundi, avuga ku rugero rw'umuyaga nkuba mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru twabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu ncamake, umugenzi wacu Fidel Nyonga baratubwira ku nkuru yerekeye igihugu cya Sudan. Fidel?
Ego Oriane, Abanyasudani nkuko tubizi bamaze iminsi bagira imyiyerekano inyuma y'umukuru w'ico gihugu Omar Bashir atanze imihoho mu kwezi guheze. N'umunsi w'Abanyasudani sinzi bagize imyiyerekano mu ntumbero y'ukuremera kurushiriza igisirikare kugira gishikirize ubutegetsi abasivili. Urunani rw'abateguye imyiyerekano muri Sudani rwateye akamo kuko haba imyiyerekano y'abantu miliyoni. Ivyo mu gihe urwego rw'igisirikare ruyoboye igihugu muri iki gihe rutashoboye kumvikana ku ruhara muri antunga rw'igisirikare muri leta fata kibanza. Umukuru w'urwo runani Ahmed Rabie avuga ko imyiyerekano ino musi kwa kane igenewe kurungikira ubutumwa urwego rw'igisirikare akarere n'amakungu ko Abanyasudani batazorambirwa ku bijanye no gusaba ko hashigwaho leta y'igisivili. Avuga ko runani arongoye rwashikirije iciyumviro cy'uko hashigwaho urwego rw'abantu 11 rutegekanye ibibanza bitatu ku gisirikare. Amenyesha ko urwego rw'igisirikare rwishyuye mu gusaba ko hashigwaho urwego rw'abantu 10 muri bo abasivile batatu gusa. Mu kigoro ka nyuma izo mpande zombi zumvikanye ku vyerekeye gushiraho umugwi ugizwe n'abantu bajejwe kuzihuza muri ivyo biganiro. Aho ni ibintu vyifashe muri iki gihe muri Sudani.
Urakoze cyane Fidel Nyonga.
Urakoze.
Handi naho mu Burundi, umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka havuga ko umuyaga nkuba ukwiriye mu gihugu cyose. Ni mu gihe kuri uyu wa gatatu abarongoye amasendika bashikirije ko iterambere ry'igihugu rizingamitswe n'ubukene bw'umuyaga nkuba. Mu nkuru mutegurirwa n'ijwi rya Amerika yifatanije n'abanywanyi bayo, twumve bimwe mu byo umushikiranganji Manirakiza yashikirije kuri iki kibazo.
Umuyaga nkuba ukuntu ubwirizwa kugwizwa, ukuntu ubwirizwa gutwagwa, n'ukuntu ubwirizwa guhabwa abawukeneye kugira ngo ejo ntidusange turiko turagwiza umuyaga nkuba ukaba mwinshi gusumba abawurondera. Murumva yuko aho naho duca tugira ibibazo bijanye n'ingene dukoresha uyo washoboye kuboneka hanyuma nturo nk'abari ko barawukoresha. Nubamenyesha nk'uno munsi ugiye kuraba turabona neza yuko umuyaga nkuba regidezo uno munsi ishobora kwikora ko bikenewe ari mwinshi gusumba abawurondera. Ibiharuro birabyerekana ngira ngo mwabonye yuko uyu munsi naho umuyaga nkuba dusanze dukura kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ingomero uno munsi zifise ingorane bariko barazisubiramwo zirafise ibikorwa bariko barazikorako bituma atamuyaga nkuba uno munsi turonka uvuye kuri Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Ariko nikibuza yuko uriko araha mu Burundi ntacyo byerekana ko menga turabuze umuyaga nkuba. Ibi rero byerekana yuko umuyaga nkuba dufise ari mwinshi urabye ukurikije abasanzwe bariko barawurondera. Ariko aha abasanzwe bariko barawurondera amashatse kuvuga n'abasanzwe bafise insinga zishika zishiki wabo zitanga umuyaga nkuba kibakura yuko ari kibazo no munsi cabandi nabo baba bakeneye umuyaga nkuba batarawuronka harimo kandi nizi niyi mihora isanzwe ishaje bigatuma usanga hari umuntu yarasanzwe afite insinga ariko kubera ko habaye ingorane umuyaga nkuba nawe nyene ntushike kubera imihora itameze neza arico gituma rero uno munsi ikibazo kijanye no kugwiza umuyaga nkuba nivyo turi kuri ico kandi turabona yuko bishimishije cyane ariko ikibazo nyamukuru gisigaye turiko turagerageza kugwana nacyo ni kibazo cyo gusubiramwo imihora yose gusubiramwo imihora twari umuyaga nkuba no kugwiza rero imihora mishasha kugira ngo abadisanzu badafise umuyaga nkuba nabo bawuronye.
Mu kiganiro rero yagiranye n'abamenyesha makuru mu Burundi umushikiranganje Manirakiza yasobanuye kandi uburyo abona ubuyobozi bw'ikigo cha Regidezo bwifashe nyuma y'ibibazo bitandukanye bimaze igihe byibonekeza muri ico kigo c'amatara n'amazi.
Turamaze iminsi mu gikorwa cyo gukorana cyane na Regidezo natwe tubabwira ibitari bike bitagenda neza. Tusubije amaso inyuma turabona ari gusa yuko Regidezo yaramaze igihe kinini kitari gito yerekana ko idatunganijwe neza ivyo ntawo bideha ivyo rero bituma uno munsi muri Regidezo ubona neza yuko hariho ibibazo bimwe bimwe byerekana yuko ico abene igihugu barondera kuvuga ko babarondera umuyaga nkuba ari ikintu gike iyo rero bimwe bita mu gifaransa ngo l'offre la demande ataye kiribe haca habamo rero nibintu by'ibiturire bya hamaze kujyamwe imwe bya delestage tusanga bamwe bacha kubikamisha hanyuma ugasanga rero muri abo bacha banagerageza ku buryo mbere nibikoresho bimwe bimwe usanga batabyiruka ko kugira ngo biboneke kugira hagume hariho ikintu cy'ukubona yuko umuyaga nkuba ari muke ibikoresha ari bike ibintu ari bike murumva neza yuko ibyo bimeze gucyo ibintu bijanye no kufumbatisha uyu cankuriya bica byama byabonetse cyo gituma rero uno munsi Regidezo n'abayobozi bahari uno munsi bagerageza bari kuragerageza kugira ngo turabe yuko ibikoresho biboneka abene igihugu bashobore bifuza umuyaga nkuba uboneke kugira ngo natwe ahubwo tubaje ko kugira ngo kuko bashobore gukoresha uwo muyaga nkuba natubwe ntidushobore kugwiza kandi tudafise abantu bagukoresha naco cyo tumarira abwo nta kindi atari ubwo bari ruhombo gusa turiko turakora ntiba turakora kuneza yabe n'igihugu no kuneza igihugu.
Radijwi rya Amerika. Mu gihe jo kuwa gatatu itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu wari umunsi wo kuhimbaza umunsi mukuru w'akazi abakozi b'abakongomani bakorera imirimo y'ubwubatsi no gutwara amamoto ndetse n'abakorera imirimo yo mu gikoni muri territoire ya Uvira batangaza ko impunzi z'abarundi zabatwaye imwe muri iyo mirimo bari basanzwe bakora. Inkuru y'umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Vedaste Ngabo ibuvira mu ntara ya Kivu y'amajepfo muri Kongo.
Abakozi ba Kongomani by'umwihariko abakora imirimo y'ubwubatsi n'abakora imirimo y'umungo ndetse n'abamotari bagaragaza yuko hari ibibazo by'ubushomeri bafite kuva abakozi b'abarundi batangiriye kuza gushakira imirimo muri territoire ya Uvira mu mwaka w'2015. Aba bakozi bakorera muri iki gisagara cya Uvira batangaza yuko aba barundi bakorera Uvira batumye babura imirimo bikurikiranye nuko abakozi b'abarundi basaba amafaranga makeya ndetse bagakora amasaha menshi ugereranyije nayo abakongomani bari basanzwe bakora. Ale Matenga numufundi w'umukongomani agira ati
ingekuwa vema sisi wafundi sote tukale pamoja kini wenzetu warundi tunapokea vizuri ila wakikuja kufika wao wanashusha bei kutuzidia sisi
ndio babyiza twicaranye hamwe twese abafundi ariko bagenzi bacu b'abarundi turabakira neza usibye yuko yo bamaze kubona kazi bagabanya ibiciro bityo bigatuma bitugora kubona akazi twebwe abafundi b'abakongomani. Ikindi iyo twakoze ku munsi batwishura idolari 5 ariko tukageza saa 9 turi gukora, ariko abarundi bo barakora bakageza saa 12. Umuyobozi wa societe civile muri territoire ya Uvira bwana Willy Selemba avuga yuko abakozi b'abakongomani impamvu zibatera kwitotombera abarundi ariko hijya no hino muri uyu mugi usanga benshi mu bamotari abafundi bubaka amazu kimwe n'abakozi bo mu ngo ndetse nabo mu tubari, umubare mwinshi ari uw'abakozi b'abarundi mu gihe iyo mirimo yari isanzwe ikogwa n'abakongomani. Bamwe mu bakozi b'abarundi bakorera muri uyu mugi wa Uvira twaganiriye bagaragaje yuko bahitamo kuza gushakira imirimo muri Congo bitewe n'amafaranga bavana muri iki gihugu ndetse n'umushomeri buri mu gihugu cy'u Burundi. Ndayize Filimoni ni umukozi ukora umurimo wo mu gikoni.
Twebwe igitima tuvi Burundi tukaza gukora ino ngaha hari akarusho gatoya gahari ino barakorera amahera y'amadolari afite agaciro buhoro buhoro tugasanga afite akarusho gusumbya hari iwacu. Ugiye ukavunjisha amahera y'iwacu y'amarundi ugasanga urungutse ukagira akantu k'akarusho gatoyi ukisahiriza ugafasha umuryango muhira.
Nkawe uri umukozi wo mu rugo aho ukora baguhemba gute?
Jya aho nkora n'ukuri barampemba neza ukwezi guheze bakampemba idolari 50 ngiye kuvunjisha mu mahera y'iwacu nsanga harimo akarusho.
Ubwo twaganiraga n'abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi muri quartier ya Nyamyanda Avenue Plage d'Or, Nyonguru Abduru atangaza yuko nubwo babangamiwe na bamwe mu bakozi b'abakongomani bicara babitotombera ko babatwara imirimo, ababaha imirimo ibo bashima imikorere y'abarundi bikurikiranye n'uburyo bihutisha umurimo babahawe.
Twebwe icyo badukundira twuvuga ni ikintu kimwe kubera duheza akazi n'ingoga. Nicyo kintu badukundira ababosi bo muri Kongo. Abakongomani bakatwanga kubera tubaka akazi kubera twebwe dukora isaha, bo bakora isaha imwe kugera isaha 9 bakaca bagenda. Naho isima yobera ngaho bakanga gukora ngo ati amasaha yageye. Twebwe rero turabye kugira tukaca tubona ko twaje gufina. Urumva n'icyo gituma tukaca tubandana gusa turiko turakora. Hama rero abafurero bakaca bavuga ati oya ngumwebwe rero muzoza muratujya amahera y'iwacu ngo ubujye twebwe ntabwo dukeneye ibyo nibi.
Aba barundi bava mu Burundi kubera ikibazo cy'ubushomeri bakaza gushakira amafaranga muri Kongo, bavuga yuko nubwo hari akarusho kari muri Kongo bagifite ibibazo bya bamwe mu bakoresha babo babaheza amafaranga baba bakoreye, abandi nabo bakambugwa amafaranga na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano.
Byarananiza kweri ko nk'ubu ndamusabye amafaranga ndashobora nko gukora indwi yose igahera atari amafaranga arama. Nk'ubu numva no mu mubiri ngwaye kandi navuye i Burundi jo nasize amafaranga menshi yayanyime. Ambwira ngo nindindi urakora ntuhembwe. Je nkaje ho bahariyo nk'ibihumbi 30. Ambwira ngo nindindire nindindire mugabo nkabona yuko atacizere no gira mu mutima wawe.
Usibye mu gisagara hagaragara abakozi b'abarundi benshi bakora imirimo yarisanzwe ikogwa n'abaturage b'abakongomani. Iyo ugeze no mu biturage bya territoire ya Fizi na Uvira usanga imirimo y'ubuhinzi no kuragira nayo ikogwa n'umubare munini w'abarundi. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu isi izohimbaza umunsi mpuzamakungu. Murantunga umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru. Uyu munsi ubaye mu gihe mu Burundi buvugwamo abanyamakuru batari bake bari mu buhungiro inyuma y'ibibazo vya politike bishingiye ku kiringo c'umukuru w'igihugu vyatanguye muri 2015. Mu kiganiro muri Sanga Mukanya, mugenzi wacu Edi Gwema yaganiriye na bamwe muri abo bamenyeshamakuru. Bwana Alexandre Niyungeko ayobora ihuriro ry'abamenyeshamakuru b'Abarundi. Ariko imbere yaho mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aratubwira uko abamenyamakuru babayeho.
Magume yatanguye mu Burundi mu mwaka w'2015 ntiyasize inyuma urwego rw'abamenyeshamakuru cyangwa rw'itangazamakuru. No kwibutsa ko amaradiyo 4 na televiziyo imwe byigenga byaturiwe bimaze kuvugisha amajambo y'abashatse gutembagaza ubutegetsi itariki 13 z'ukwezi kwa gatano muri 2015 ibyo rero bikaba byatumye abamenyesha makuru batari bake bakurikiranwa bahitamo guhunga anomenyesha ko igitigiri ni hafi ijana nimba batarenga ko gato kuko nubundi hari bamaze guhunga mu minsi yeze bahunze hafi rero nka bose bakaba bahungiye mu bice bitandukanye cyane cyane mu Rwanda nkuko arubivuze rero uti bameze gute bameze nk'abandi banyagihugu bose nk'abandi barundi bahunze uretse ko hafi nka bose baba mu bisagara no vuga nk'igisagara gikuru Kigali abandi bakaba za Nyamata hari nababa za Kabuga n'ahandi ariko na novuga ko atabari mu mukambi y'impunzi gushikiza uretse ko abatare bake muri bo batangiye gushikira mu makambi y'impunzi novuga nko mu ikambi ya Gashora no mu ikambi y'impunzi ya Mahama aho yarabasiyeyo ariko mu nyuma bavuye ba begera ibisagara bitandukanye akazi rero kabo barakabandanya kuko ubu tuvugana hari amaradiyo uretse ayo maradiyo yaturiwe hamwe muri yo ya abamenyeshamakuru bagahunga novuga nka radiyo RPA iyo abamenyeshamakuru hafi nka bose barahunze bashetse rero mu Rwanda haizi gihe baca basubira kuja hamwe bayungunganya bagira novuga ikiganiro bita ngo humura Burundi kivuga amakuru yerekeye Burundi na yerekeye impunzi z'abarundi zahungiye ku isi hari rero na radio Inzamba nkuko warumaze kubivuga radio Inzamba nayo ne yavukiye mu buhungiro ikaba yashinzwe n'abamenyesha makuru rero buyoyo batandukanye bavuye mu bitangazamakuru bitandukanye mu Burundi bagahunga uretse ko RPA irimo abo muri RPA gusa ariko Inzamba novuga ko ari nkihuriro y'abamenyesha makuru batari bake bahunze hariho rero na televiziyo Renaissance nayo irabandanya ikoresha abamenyesha makuru nyene bahunze hariho rero n'indi radio n'ikinyamakuru birutse kuvuka mu mpera z'umwaka uheze yitwa Radio PSFM nayo yavukiye mu buhungiro ikaba igizwe n'abamenyesha makuru nabo nyene bahunze hari n'abandi rero usanga bandika kuri za internet cyangwa online bitangazamakuru bitandukanye novuga ko rero abamenyesha makuru bahunze bava mu Burundi babayeho nk'abandi barundi bose bahunze bari mu buhungiro ubuzima ntibworoshe ariko kandi ntibaretse umwuga wabo kuko barawubandaje.
Pierre Claveri, nubwo udakorera ibyo binyamakuru ariko ukurikiranira hafi ibyo bakora, amakuru bibandaho cyane ni makuru nyabaki?
Amakuru bibandaho cyane sanki bashimikira ko cyane novuga ko ari nk'amakuru y'u Burundi gusa wumvirije amaradiyo yabo wumvirije nk'izo nka humura Burundi kiganiro kiradiyo RTE yabikorera mu Burundi sanki Inzamba yahuriyemo n'abamenyesha makuru batandukanye reka mbere na Renaissance izo zibiri humura n'Inzamba bavuga cyane cyane amakuru yo ku munsi yo mu Burundi aba bavuga abanyurujwe ihonyango ry'agateka kazi na muntu ibikorwa bya leta bitandukanye cyangwa ibindi biba byabaye mu gihugu cy'u Burundi uyumvirije ne nkaho imbere abanyagihugu bamwe bakunze kuvuga bati uzumvirije usubira kumviriza amaradiyo ya kera mu Burundi kuko usubira kumva ya majwi y'abarundi bariko baravuga umunyagihugu ari mu cendajuru umunyagihugu ari mu Rutana umunyagihugu ari nkanda cyangwa ari atuye kuvugira kuri ayo maradiyo ariko rero televiziyo Renaissance yoyo iracishamo ikavuga n'ibyerekeye u Rwanda ikavuga n'ibyerekeye amakuru yo mu Rwanda hanyuma rero iki kinyamakuru na PSFM kibanda cyane cyane kugwaruka ni radio novuga y'abajene ivuga ibyerekeye ugwaruka ariko rero nk'izo zose uretse amakuru yo mu Burundi zira nibanda cyane kandi ku makuru yerekeye abarundi bahunze abahungiye mu Rwanda abahungiye muri Tanzania nk'ico kinyamakuru radio PSFM na humura Burundi urumva mo cyane abahungiye muri Tanzania abahungiye irusenda muri Kongo n'ahandi.
Bwana niyunge ko mugenzi wanje Claver niyo nkuru yarari madufasha gusobanukirwa imikorere y'abanyamakuru b'abarundi cyane cyane ubu bakorera mu buhungiro. Wowe nk'umwe mu bayobozi bihuriro ry'abanyamakuru b'abarundi ndetse urumwe mu bayobozi ba radio Inzamba yavukiye mu buhungiro, mukora gute ese biraborohera gukorera mu mahanga?
Yoroshye na gato gukorera mu buhungiro kuko urumva imbere yuko tuba abanyamakuru urumva ari kubaho nk'impunzi iyo ari yo yose yumviye ko ari ikibazo. Hanyuma iyo rero twiha aho gukora umwuga wacu wo kumenyesha amakuru, naho ingorane ziraheza zikiyongera kuri ka bunyamwuga rero, na cyane cyane iyo biciye bija muri ibyo Claveri ariko aravuga byerekeye gushikira amakuru yabereye byerekeye cyane cyane kugerageza gutohoza ukuri kuri iyo nkuru iba yavuzwe iri kure, ariko mugabo mu byo byose kugira ngo tuba twisangiye n'abandi benshi. Ikindi nyamukuru ni icyo yavuze cy'ukwerekeye byerekeye ko ababazwa bamwe kugira ngo koko ubaze impande zose uruhande rwitwa Leta ko rutemera na gatoya gutanga icyo rubyumvira ko Karabiri yavuze ngo bitemewe n'amategeko. Nibaza ko ikinyamakuru kuvuga ko bitemewe n'amategeko n'ibyo mu Burundi bitwemewe n'amategeko kanatsinda sinabo turiko turakorera, ariko ibyo turabikora. Hanyuma kera noneho n'abitwa ko baza bafise naho bakorera turiko tuvuga ibyo mu Burundi ugarukiye ngaho gusa uheza wibaza ngo amakosa yoba ari kuri twebwe. Hari n'abafise amakuru, hari n'abafise umushatse gukora mu bwa batemerwa gukorera mu Burundi. Ibyo ngira ngo murabizi muri VOA byabashikiye cyangwa ibyashikiye BBC. Ibindi nabyo twavuga ni izindi ngorane, n'ingorane zijyanye n'uburyo uburyo bwo gukora bwa minsi yose, nubwo nayo ikaba ingorane. Iyindi ngorane umuntu yovuga ni ingorane yerekeye cyane cyane ariko ngira ngo iyo ni ingorane tuba dusangiye n'abandi bose ariko nta nk'umenyeshamakuru, yerekeye kwidegendya muri ibi bihugu cyane cyane muri za Kenya no muri Tanzania. Abantu bamenyesha ko bigoye cyane rwose kuronka uburenganzira bwo kujya kwinjira muri ibyo bihugu bya Kenya na Tanzania ufise icyo bita titre de voyage, ni ukuvuga urupapuro rw'inzira rw'impunzi. Ibyo bigoye cyane rwose kugira ngo ushobore kuronka ubwo burenganzira. Naho kenshi tuba dukeneye kuja muri ayo makambi, yaba amakambi yo muri Tanzania canke mbere no muri Kenya. Izo ingorane zindi ziyongera kuri izo zariko ziravugwa.
Mu bijyanye n'imikorere muri rusange, kugira ngo ugire radio igitangazamakuru, ibyo byose bisaba uburyo. Hari uburyo mufite?
No kugira ko ata buryo bunini twari dufise. Icyo twari dufise nyamukuru, twari dufise umutima wo gusubira gukora uwo mwuga. Hanyuma abanyamakuru umwe wese yari yarahunganye igikoresho cyangwa ikiriya, nibyo twatanguje gukora uwo mwuga, nibyo twatanguye gukoresha kugira ngo dushobore gushikiriza amakuru. Ntibyatworoheye tugitangura kuko nariko ndabivuga, ariko ubukeye buke twagiye turaronka abashobora kudufata mu mugongo, cyane cyane ndavuga nk'ishyirahamwe ryitwa IMS International Media Support, naryo ryadufashije ubwa mbere kugira ngo dushobore gutangura. Mu nyuma haraje abandi baduterankunga badakenera ko birigo baravuga ku maradiyo, ariko badufasha. Nibyo uburyo baduha sinavuga ngo burakwiye kugira ngo koko ikinyamakuru cyangwa abanyamakuru bashobore kumererwa neza, ariko uko biri kose turashobora gukora. Umuntu ashobora kuvuga ati uno munsi ndashobora gutonda ku kazi, hanyuma kandi ubana ntashobore kurara.
Reka dufate ukunzi w'ijwi rya Amerika Desire Wirwe.
Nsanze uno munsi yabako kwisanzwe cyane bitabira place twogura nyose cyumba ko kihari ubusanga ari ibintu bimwe bimwe biba uno munsi usanga abanyamakuru bagore nyine bubivuga ana ko nijye hakika n'igihe usanga n'amagadi amwamwe agize icyo avuga aca yugagwa tubwo ariko kwisanzwe ntawuhari hama biba biba kuki nk'abo ba professionnels aho usanga no musaje n'amakuru agiye gukora cyane igihugu usanga bibagora kuvuga ibintu bimwe bimwe biba biri kuri aba mu gihugu kandi babiza kuvuga inkuru ataho bahagaze
ibyo kabisa ibyo avuze ni ukuri kuzima ahubwo mbere ni nabyo kugira ngo twari kuba twaheye ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buri kure n'ukwezi kuko duhereye ku ngingo z'iminsi zigiye zibifatwa duhereye kuri izi za nyuma muri azi ko ijwi rya Amerika na BBC zitakifise uburenganzira bwo kumvirizwa mu Burundi abanyamakuru bakoze ibyo nyakuri ho n'uwo ari we siko kizira kikazimirizwa ko yokora uwo mwuga wo kumenyesha amakuru murumva ubu bwigenge bwoza hehe tuduge no ku zindi ngingo zagiye zirafatwa turazi ko hari abarongoye inganda zo kumenyesha amakuru bahamagarwa n'ubu ngira ngo biracana aba mbere bahamagarwa muri iterereza babwira bati aya makuru mugomba kuvuga mugahirahira hari icyo mubona ibyo biranabonekana amakuru ashikirizwa mbega ni ibinyamakuru bihe bingahe mu Burundi bivuga abantu banyuruzwa abantu batotezwa abantu baburabuzwa bakicwa ibiziga bitogwa ni ibihe binyamakuru bibikora ibyo sinavuga ko atanda kimwe kibikora ariko n'abahirahira bakabikora biba ari kenshi kugatwikwa bashobora kugira bikabatwara n'agatwe bezira babivuze neza nibyo koko ni ibintu byubikana ahubwo nizere ko nawe nyine izina yakoresheje ariko kuko ukuri ahejeje kuvuga agashikiriza naho yoheba kugira hari benshi ibintu mu twari dusanzwe tuvugana n'umwe yitwa ko bari ku butegetsi bamwe mu bari yitwa ko bari ku butegetsi akubwira cyane agusabye data wanje utware tumena ndi mubwira ko jewe twavuganye uno munsi aho twari aho turi Addis Ababa aho ariko habera ibirori habereye ibirori mpuzamakungu byimbaza umunsi mukuru w'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru umukuru wa UNESCO niwe yagize niwe yavuze ati ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni inkingi ya demokarasi ni ijambo yashikirije ibyo bica biboneka neza yuko rero twebwe kenshi abategetsi b'ibijumba ariko bararirimba ngo turi muri za demokarasi n'ibiki badashobora kureka umuntu n'umuntu mbere n'abamwe mu yitwa ko abashingamateka bari bitwa ko bafise ubwigenge bwo gushikiriza igi bashobora kugira n'ibyo bavugiye mu nama nzengezamateka cyangwa ishingamateka
hanyuma se ku ruhande rwanyu ibyo bibazo mwebwe hari ibyo muhura nabyo byo kuba hari inkuru mwumva mudashobora gukora
nta kuri ngo bige no dukuvye ke bige dukora mu Burundi ari byo tureka gukora kubera cyangwa twaro bikwiye kuko ibyo byandi ya duko kumeza n'ingo mu gihe bina professionalism ari byo ushobora kurongwa kuvuga ati ibintu ibi bikwiye kubera nta rundi ibintu ibi ndabireke kubivuga kubera ntashobora gukwiza byose byo cyane cyane kuri bimwe na kubimwe twavuga twahera ko kubera ubuta shobora kuronka ubwo burenganzira cyangwa ubwo buryo bwo gushobora kwitohoza ku byose ariko kubitwereke twe nta kibuza nta nguni imwe nuvuga yaba Burundi twebwe tutovuga tushoboye kuronka byose cyane cyane biva ko hari zimwe zishobora kuba limite muri ubwo buryo
Alexandre niyunge ko kugira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahajwe rya Amerika kugira ngo tuganire.
Ndabashengukiye namwe kabisa murakoze cyane kubwa kanya kugitanga icyinzira.
Radio Kigali muri Kisamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri nusaha muri studio gatanu i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka tubandanye tubararika kumviriza amakuru n'ibiganiro kuri site yacu ya internet ni wezi3@radioyacu.voa.com.